radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika izamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri nkuko bisanzwe muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikiganiro ni muri isanga. Ikiganiro mwumva buri munsi kuva saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira ku buzima, amagara, ibikorwa, iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi cyangwa umwigeme. Kuri uyu munsi wa kabiri rero turi n'iteka ryo kuvugana n'umwigeme Vaniela Irakoze. Ni Miss Philanthropy mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, East Africa Community. Vaniela Irakoze n'umwigeme w'umwundikazi aheruka kuronka ubwo rugori mu mahiganwa yabaye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Kigarama. Muri ayo mahiganwa yashikirije umugambi ufasha abana bavukiye mu maborohero hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Mbega icyo kibazo yasanze cyifashe gute mu gihugu koko gwiki kugira ngo gikemuke. Tuzaza kuganira ku bijyanye n'ibikorwa arimo byo kugerageza gukemura no gushyira ahabona icyo kibazo cy'abana bavukira mu mabohero. Tuzaza kumva byinshi byerekeye iryo shyirahamwe rya Miss Philanthropy riba mu bihugu bya Afrika. Tumve n'ibindi byinshi bikorwa arimo muri iki gihe. Kazi mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa uwatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Kazi rero mwese mu kiganiro muri isanga. Vaniela Irakoze ni umutumire wacu, Miss Philanthropy East Africa, twakira umutumire wacu. Amahoro neza Vaniela, kazi mu kiganiro.
Amahoro, murakoze.
Go Vaniela, urakoze, turashima kanyo haera jishwi ya Amerika, utubwire ibyerekeye Miss East Africa Philanthropy, Miss Philanthropy muri make, iryo shyirahamwe ku batarizi, ku batakuzi, benshi barakubonye ku mbuga ngurukana bumenyi, utahukana mu Burundi, iyo ugo rugori, barabinezerewe cyane, ariko hariho kumbura abashobora kuba batari bazi iryo shyirahamwe ariryo, kubera ko ritari mu gihugu cy'u Burundi, rikorera hanze y'igihugu. Ariko abantu bamwe batari bake bari basanzwe bakuzi mu yandi mahiganwa menshi wari usanzwe waraciyemo mbere yaho. Reka tubanze twumve Vaniela Irakoze ninde muri make.
Murakoze. Vaniela Irakoze n'umwigeme, namenyereye kuvuga imyaka yanjye, ni imyaka 25 niyo afise. Nk'abandi umurundikazi naheruka mu higanwa ryiswe Miss Philanthropy Africa. Iryo higanwa ryabereye mu gihugu cya Nigeria muri Abuja. Miss Philanthropy Africa ishoboye kuyivuga iteguwe na Miss Philanthropy Africa Initiative, nayo ikaba irera abigeme b'Abanyafurika kugira bashobore guserukira abandi abigeme abigeme bafite umutima wo gushaka guhindura Afurika, abigeme kandi bashaka guhindura no guteza imbere abana ba Afurika, abigeme ba Afurika. Ego.
Ego, urakoze cyane. None watubwira abatari babizi yuko wari usanzwe waragiye mu yandi mahiganwa, ayandi mahiganwa wabwiyemo mbere y'inye n'ayahe, byari bimeze gute naho nyine?
Okay, mu 2017 naragiye muri Miss Burundi, hanyuma ndaja muri Miss University Africa muri 2018. mwihumbi na chumi ni ndu inani fite iyo proje njene yu kufasa abana bavukira mu mabohero babarele kwa yu hamanda wazei babu egome niho rero mu bunye mu mwaka wa 2000 na 2021 nashoboye kurangura novuga ati uwo mugambi fashijwemo ni ikona cya Miss Philanthropy Africa nkuko babivuga rijejwe ni ikanwa rijejwe gufasha Afrika rijejwe gufasha umwana w'umunyafrika n'abigeme egome
ego urakoze cyane ayandi mahiganwa wagiyemo niri higanwa uri kurajamwo turakunze kuganira kenshi n'abigeme bari mu mahiganwa atandukanye aba miss muri iki gihe twumva ko abatari bake bigenewe abarundi kazi no muri East Africa barijukiye amahiganwa atandukanye amahiganwa asigari menshi cyane aya mahiganwa wagiyemo umaze mu gihe amwe mu masomo mu cigwa ugenda uratora mu muri aya mahiganwa nayahe uretse ko kumbure uramenya abantu benshi urashobora kumbure nk'ubu kuja mu bindi bihugu icigwa uhuru hakura muri buri higanwa ugiyemo ni nkikihe ibyigwa ukakura nibi
icyo kibazo murakoze kukimbaza kishobora kuvuga nuko nko nababwiye natangwe muri Miss Burundi 2017 sinabaye wa mbere ndaje muri Miss Burundi Africa ntabwo nabaye wa mbere nuvuga ati bwa mbere nta butsindwa ahaje utanguye kwibwira ko watsinzwe novuga ati kabisa ubwa mbere wabatsinzwe mu mutima nimba wowe ufise ikintu ushaka gushikako bandanya hariyo uyundi muryango ushobora kuguruka kubera yuko ikintu cy'amahiganwa si kuvuga yuko abatogwa baba barushije ibindi bintu byinshi cyane rwose abandi ariko usanga aba batogwa ibihugu byabo biba byarafashije cyane bikagaragara ugasanga na makiteri arimwo kugira utogwe bidasigura yuko ubudafise ubwenge cyane ubwiza cyane ibindi bintu basaba donc ushatse kuvuga ati uwari we wese ashobora kuba ari kwarumviza kino kiganiro ashobora kuba yifuza kujya mu mahiganwa ntate ibyizigiro cyane acika intege nta butsindwa hari arabandanya agakora
yego ni ukuvuga ko igikuru ni ukuja ahabona ukerekana impano zawe ukerekana ubwenge bwawe
natsinzwe shoje kandi ni benshi bashobora kuguca intege donc ntibemereye nabo bantu babaca intege bababwira ati watsinzwe nta butsindwa hari sita hano kubera navuze ati no ndashoboye ibinye ndifuza kubishikako ibinye birashobora gufasha umwana w'umunyafrika umwana w'umurundi umwana wo mu karere novuga ati kacu ka East Africa
ego
nuko nico cyiko nakuye
ego wumva ushatse kuvuga yuko kumbure nuba yitwa ko atatsinze ashobora kubandanya akora ibyo bikorwa by'umumisi yarasanzwe afise mu migambi yiwe bigatera imbere
igome n'iyo ushatse kuvuga bitandukanye yuko uba utowe biraguha platform biraguha izina biraguha kumenyekana bigatuma icyo gikorwa ushaka gukora coroha kandi bitavuze yuko udashobora no gutangura yuko utaba watowe
none muri ayo mahiganwa hoho bari ibintu hoba hari ibintu bishobora kuba bitagenda neza kumbure byoca intege umwigeme cyangwa bituma bamwe bataja muri ayo mahiganwa byo bari nk'ibihe biba biri muri ayo mahiganwa
umbajije ikibazo kigoye kandi cyoroshye kuko inyishyura hari ikintu novuga cy'abamisa mahiganwa nticyoroshye abantu ashobora kuba bayibona ku masanamu umuntu akagira ngo ni ukwifotoza cyangwa iki mugabo birarenze aho novuga ati harimo stress rero umaze no gutorwa cyangwa umaze no gushika imbere niho bigoye cyane twaba twumva ari bamwe batagira uko bahuza n'abatwara n'abatwara bidasigura yuko batabari mu nzira yo cyangwa batabase mu bari mu gifaransa rezo kubyo ariko barashaka kuvuga mugabo ugasanga nyine sawa bivugira cyane nyine abandi bayibona umengo byose ni sawa ariko si sawa uko twaragiye turabona amahiganwa amwe amwe ahagarikwa bihagarara sinzi ko mwabonye hariyo Miss Blonde igeze kuhagarara turamara nk'imyaka ingahe itaba
ego
kubera yuko hariho ibitari bigenda neza ariko Imana ishimwe nibatswe uyu mwaka benshi barashimye ego donc bisigura ati ibyo ntibishobora guca intege umuntu ibindi bihugu hashobora kuba hariho nk'amashyirahamwe ashobora kuhavugira abo bakobwa cyane cyane iyo hageze ikintu cyo nk'amakontra niho usanga akenshi mudahurizako mwebwe muba mukiri abakobwa hariho na bamwe muba mukiri kumwe usanga baba bafise nuvuga ati ubwoba bwo kuvuga wo gushira amanga cyangwa abandi bagasaba biswa ni ugushira isoni ko ravasi ikintu ariko ugasanga icyo ariko ugasanga icyo kintu ntikikwavantaja cyavantaja bajya abatwara aho rero ni kumenya ingene ubyifatamo urondera uvuga ati nk'umuntu yize amategeko agashobora kugusigurira konta ahanini icyo gikunze kugora abantu kuko ari igihe usanga hariyo n'abashaka kuba sinyisha nk'amakonta mutarato ugasanga amakonta natahuritse bisigura utari umuntu avuga ati jyewe ndabihagaritse ndashoboye kuvuga ati oya n'ibintu bitaba byoroshe ibintu bitaba byoroshe uba ushaka kujyamo wese aramenya ingene abyifatamo kandi byose bifatana n'abo muba muri kumwe ahamvugishije ukuri ko ibintu uko biba bimeze
birumvikana cyane kuko nk'uko bivuze asama foto gusa no gusa neza imbere y'abantu ariko birasaba yuko ubufise ubwenge bwo kumva ico kontra ivuga byo kumva ico uzokora ishingano ryawe ngene zorirangura haba hari mutundo twinshi umwigeme abakeneye guhanga maso abakeneye kwitaho imbere yuko atangura ibyo bikorwa byo kuja mu bamise none wowe wavuze yuko maze kuzijamwo zibiri zitatu ubona iki gikorwa cyo gukorera imigambi yawe biciye mu bamise biciye mu mahiganwa uzokibandanya mu yandi mahiganwa canke wifuza kuzokorera mu buhe buryo mu myaka iri imbere cyane cyane nk'uko iki gikorwa wihaye cyo kugerageza gufasha abana bo mu mabohero
murakoze kuri icyo kibazo aho nubanza gushimira nka Miss Philanthropy Africa Initiative yo itanga platform yo gukorera ko bikaguha izina bikaguha kumenyekana bikoroha n'umugambi wawe novuga ati ni icyo kintu cya mbere cyane iyo platform iriko iramfasha ahanini nubwo ntazoba nkiri muri ayo mahiganwa nzobibandanya kuko namaze kugira novuga ati izina muri ako kanya uragerageza gukora ku buryo nimba ushaka kubwira ubuzima bwawe uramaximiza ikintu cyose uramaximiza umwaka wose wahenye yawe kugira nubwo uzohera uzoba wakoze ikintu kizoba cyakoze kuri sosiyete yawe no mu karere ushobora kuba waratowemo ni kuvuga yuko nubwo umwaka uzoba waheze uyu mwaka utanguye ndifuza gukora ibintu byinshi bitandukanye ku buryo nubwo hoba ari mu 2023 nzoba nubakiye ku kintu kizoshobora kumfasha no kubandanya gukora n'indi myaka yose izoba isigaye atari kubikora gusa kuko umuntu uko imyaka igenda niko imyaka yiwe yegereza yo gutaha ntitubahore cyane rero ariko ahanini umuntu ni ukwempakta ni ukwemfuruwansa abandi gukora icyo kintu kuko twebwe turabagenda ariko ahanini abari inyuma bakatwigira ko ukababwira ko byoroshye ntajyewe ku byerekeye abana bo muri prizo ni byo ntihoroshye gukorera mu mabohero ariko birashoboka iyo utanguye gukora ikintu kiba gitanguye no korohera abandi nifuza yuko shobora kwereka abantu ati ibintu bigenda uko abana mumahohero bakeneye ibi n'ibi turi kumwe ntari jenyine byose birashoboka kuko amahohero aratandukanye amahohero ni menshi amahohero mu karere ka East Africa ni menshi abana baratukeneye twese
ego none nkuko ubivuze baraguha iryo zina ukarikorera ko kandi ukarikoresha nivyo koko ubufise ijwi rirerire rirusha iryo waba warusanzwe ufise none iryo shira hamwe Miss Philanthropy Africa ahari uburyo bagufashisha muri uwo mwaka uburu uwo mu Miss abo babungana gute canke baragushira imbere y'abandi bantu bagufasha mu bihugu bitandukanye mu gihugu cawe ubundi buryo kumbure bwiyongereye ku bw'amafaranga baba baguha ni nk'ubuwe
ahanini bagushira novukati hamwe n'abagufasha nabo gufasha kuko umugambi wari munini cyane ku buryo novukati biragoye kukora uri wenyine cyakurikora novuga bishimikiye kushyira hamwe donc ahanini bagushira ahantu abandi bo gufasha wotahuza umugambi wa bantu hakaza abantu bakagufasha nivyo
mubandanya mukorana rero muri uwo mwaka uburi mu minsi muravugana kenshi baragufasha kumbure nka burindwi muragirana amanama biba bimeze gute
ego nimbere donc kwa ni cyafu bameruka gutokwa ariko me nimbere ibikorwa byose nako ndakora haba hari amanama haba hari umunsi burindwi ku munsi genre chaque semaine habaho inama ya twese tukakorana tukavuga ibi n'ibi ngiye gukora iyindwi cyangwa nzokuri ku kwezi bakwazi rero ariko biragenda ego donc baragufasha bakwipfura ego
ego none tugire rero umaze gushika muri Nigeria aho mu gisagara cha Abuja uvuye mu Burundi waruri indege urajayo wamaze ni singahe amahiganwa muri make yarameze gute
nashitseyo le 17 donc imisi cumi n'umwe higanwa novukati ikamanahigana n'imiriba ryorose ariko narakoze neza ndabishima novukati umugambi narawuvuze neza kubera imbere tuba twakoze ibintu byinshi donc ayo maposhi twa twabikoze ufite baragukota baraba ingene babikoze ukuntu witwaye hariho n'ibindi biba novukati ku murongo kuma andukanye nka Instagram Facebook hakaba ama interview online abantu bakashobora gukurikirana ku murongo ibyo byose biraguha amanota ni kuvuga yuko grand finale yoyo ita guhera heza igikorwa kiba cyatanguye niyo mpamvu tumarayo novukati isomene imwe ko ibindi bikorwa byatanguye imbere haba hasigaye kwitegurira nko gutambuka hariho ibyo gutamba tukamenya ingene ibintu bijya birakurikirana ahandi waba wateguye ko ibintu bizogenda ekome donc nuko hama harageze ndashika imbere y'abantu ndavuga hari ibyo gutamba ibyo amanimero atandukanye eko byagenze neza cyane
imbere yaho yuko bavuga yuko waronse ubwo rugori abigeme mwahuye nabo bari bagiye bava mu bihe bihugu mwahiganye muri bangahe warashoboye kuronka abagenzi bashasha iyo ndwi yose wari uriyo muri make byabimeze gute
imbere tutarashika muri konti finale twari abakobwa ibihugu 25 dushyitse muri muri konti finale tuba abakobwa ibihugu 10 ego harimo Ghana, Cameroon, Nigeria, Namibia, DRC ibihugu nk'ibi bitandukanye hanyuma washoboye gutwara kwego kwa Afrika ni no muri Cameroon hanyuma jewe East Africa Burundi harabaho Ghana harabaho nuwo muri Zambia. Ego.
Ego ni kuvuga harabaye wo muri Afrika yo mu buseruko, muri Afrika yo mu burengero, Afrika yepfo, mwagiye mutahanye ugurugori kwa Miss Africa. E philanthropy.
Ego me. Ekome.
Ego. None nko muri East Africa mwari muri kumwe na bigeme bangahe mwashe guhiganwa atumva ko hari harimo Republika ya Demokrasia ya Kongo hari undi mu Burundi canke muri Rwanda muri Kenya n'ahandi bari baje
Kenya. Kenya. Kenya twari kumwe. Ekome Kenya twari kumwe ihiganwa uko rimeze ntiyoroshe hariho nabamwe bagenda baravamwo atabikorwa byinshi birakoreka kwero usanga diragoye umahiganwa yose narimaze gukora nicyo higanwa navuze ati ego ndumiwe iragoye ku buryo hariho twari kumwe kindi gihe yavuze ati nimba iri higanwa ashoboye kurikora ndashoboye kuba kinzi ku bwanjye ndumvuye ko atana kimwe cyabona nyine donc ni higanwa ritoroshe ni higanwa risaba ingufu concentration nyine focus
barababaza ibibazo byinshi cyane mu gaca mu mayitape mu mahiganwa atandukanye menshi
ekome ego biraba cyane amamusi amasuje yo gutreta kuvuga ego nuko
none uburyo bwo kuja muri ico gihugu ca Nigeria nabwo nyene woba waraburonkejwe n'iryo shirahamwe nyene canke nubwo wagiye uraterereza mu bagenzi mu miryango mu mashirahamwe mu Burundi uburyo uwo baba bukuye he kugira ngo ushobore kuranga icyo gikorwa
ubu buryo ni ishirahamwe burondera nibo turungukira amatike ama tugashobora gushikayo
ni byiza cyane rero urahiganwa uraje imbere urashikiriza ikibazo n'umugambi wifuza gukorera ko nk'icyo twavuze mu ntango ikibazo cy'abana bavukira mu mabohero uratsindira icyo kibanza bavuze iki cyane cyane kuri ico gikorwa wifuza gukorera ko bakibonye ari cyiza kubera iki nuko babonye ari ikibazo rusangi kibonekeza cyane muri Afrika yose ni igiki cyatumye bumva bakunze uwo mugambi wawe
okay ubwa mbere nuko hariho nabamwe batari bazi yuko abo bana barashobora kwabaho no mu mabohero babaye butangare bariyumvira ati okay gutya hari abana baba mu mabohero ni ibintu bishasha kuri bamwe kuko muri Nigeria barambariye ati twebwe mu isanzwe umwana nimba ari umwana kiri ku rwego rwo konswa baramuzana umuvyeyi akamwonsa mugabo ntarare mu ibohero agataha ati kubera ino twebwe ntibora amabohero yacu nyine nta mwana yohaba niko bambariye uko nyine ariko rero icyatumye novuga ati babushima umugambi mbwira nuko nabo presence baramenye ibyo nakoze kuko haba hariho video yerekana byose ibyo wakoze donc video yerekana ko nakoze amabohero yo mu Burundi byose yabirimo uko byagenze aussi bafite na manota baguhaye muri organisation kuko aba membre du jury bo baje uwo munsi mbwa batanguye abo twatanguranye baba bazi uko tuba twigenzeje n'uko ibintu biba byaragenze byose hama na presence wo mugambi wanjye haba hariho na nimero ya talo rero ni byiza yuko iba ihuye n'umugambi wawe nari narateguye kuva 2018 novuga ati ni nka Sadam yerekeye umugambi wanjye ndongeraho akaryo ko kuyipresenta uwo munsi bararyoherwa mu bisanzwe hari n'uwambwiye ati wamaze kuwa mbere byaheze ego byaheze wamaze kuwa mbere ndumva ati okay ibintu birakomeye ariko kom nababariye bagira somu y'amanota y'imbere na yuwa mwusi nungo amba yati uyo mwusi wabigenja neza uruwambere kamehune mugabo imbere nawe yari ya igenjeje neza yaranduta amanota ariko bakambwira ati si menshi habuze gato mwabikoze neza mwese byagenze neza nuko ibintu byagenze
ego wowe wakoreye ku ico kibazo uvuze cy'abana bavukira mu mabuhero kumbure si cyo kimwe mu bihugu byose mugabo ni kibazo nkora mutima abandi bari bafite iyihe yindi migambi bari ko barakorera ko
hari uwari afise wa Kamehune yari afise byerekeye autisme abana ba autiste hanyuma Ghana we wasanzwe afise na fondation asanzwe afasha abana bo mu ibarabara akabazana mu kigo ciwe igome hariho n'uwo muri Nigeria wewe no Marbinos nokati inshingano yiwe yari ihagaze ku bana baba Marbinos igome
Rumvikana ko ibikorwa byari bitandukanye kuri gene bari barimo none mwasigura mu ruhe rurimi byarasaba yuko uvuga izindi nimi nk'icyongereza kuko turazi ko mu Burundi benshi mu mahiganwa musigura ibintu mu Kirundi cyangwa mu Gifaransa kandi Nigeria bakaba bavuga icyongereza nisho wasabwe gusigura mu mugambi wawe
bafise aba interpret ariko jewe nahisemo kuvuga mu cyongereza mugambi numero ya 5 comme nababari ati nayo niteguye kuva 2018 nayipfutse mu gifaransa slam urumva abari gifaransa menyereye ncagumye uko mu gifaransa ariko cye ndategura ama slides yerekana icyo ndiko ndashaka kuvuga mu cyongereza hanyuma bashaka kubiprojecta kugerekana abantu bawe muri shuki nuko babishimye rero
urakeka ko byo byaranabafashije no kugutora kubera bavuga ugo rurimi kuko igihugu cy'u Burundi kiri muri East Africa Community benshi barabona yuko harimo akamaro ko kwiga icyongereza igiswahili n'izo zindi ndimi twovuga mpuzamakungu kuba ariko baratwumva bigeme awumva ko ico cyongereza usanzwe uvuga cyo bashara gufashije nabyo nyine
ego cyane mvugishije ukuri mu mahigano ntibyoroshye kugenda mu gihugu bavuga icyongereza ugaca wisigura mu gifaransa kuko hajya umuntu yanterpreta yanterpreta nk'uko wewe ubishaka siyama ari misi yose ariko wumva avuze ikintu wumva umubarira umbwira mwiki wumva mugabo ni byiza yuko ushobora kwivugira ikintu uko wewe ushaka kukivuga byongeye nimba ufise ijambo mu gifaransa ukababwira ati mu gifaransa tuvuga uku n'uku bisigura uku n'uku biraryoshe uri kuravuga barumva yuko urazi iki niki ni byiza ko tumenya indimi ziradufasha ego ndizera yuko nacyo nyine ishobora kuba kiri mu bintu byafashije
amahigo y'ukwiga ururimi rw'icyongereza wari wayakuye he hari mu ishuri cyangwa warafashe amaklasi byagenze gute
ok aho rero reka mvugishe ukuri n'ikiga sekondere nari umuntu akinya n'icyongereza nayo n'icyongereza nari wa muntu mana cyagira professeur ntantore ariko ntanguye mejeje secondaire niyo natanguye kumva ndagikunze ntangura narakoze nigahora hanyuma numva nta mahitamo mfise negeza kukimenya ndakiga ndakimenya nta shuri niza ariko kujya umuntu akivuga niko ibintu kugendura bimenya ni kugendura bimenya ama expression bidasigura yuko n'ubu ndi fluent nk'abandi ariko mura abantu baravuga nkumva kandi nkashobora kwishura
ego urakoze cyane ndagijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ku munsi wa kabiri mwumva ikiganiro cerekeye abakenyezi abigeme ubuzima bwabo amagara yabo ibikorwa byabo iterambere ryabo n'ibindi byinshi
Umutumire w'uno munsi ni Vaniela Irakoze, Miss Philanthropy East Africa, akaba ari umurundi kazi aheruka kuronka ubwo rugori mu mahiganwa yabaye mu gihugu cha Nigeria muri uku kwezi kwa 12 mu mwaka 2021. Tugaruke rero mu kiganiro turimo turikiye iri higanwa rya Miss Philanthropy n'umugambi wa Miss Vaniela werekeye gufasha abana bavukira mu mabohero. Mademoiselle Vaniela, rero duhindukiye tukavuga ibyerekeye umugambi wawe wo gufasha abana bavukira mu mabohero. Ni giki cagutumye wiyumvira iki gikorwa? Wabonye icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi aho usanzwe uba uri?
Okay, murakoze kuri icyo kibazo. Ubwa mbere navuga ati nagiye kumenya ko abo bana babaho nkuje nari mfise nk'imyaka 16 hariho novuga umukuzina itwagaga gaga osira Gracia babwe amashaka kuba muzi yatanguye kuzaragendera abana bigitangura na tahurumengo ni aba mineur sinumva yuko akana gato akabebe kuja kuba mu mabohero ariko akambwira ati oyaha ni umwana muto numva ndatangaye numva yumvira none babayeho gute iskariyo none abantu babazanira ibintu muri prison numva ntangwe kwiyenteresa ntangwe gushaka kumenya ubuzima bariko barabamo bw'ukuri hanyuma nkaronka amakuru atandukanye imwe avant naragiye yo njanye n'ishyirahamwe association yitwa Petit Solitaire uyu mukuzina arimwo akaba ariyo atwara ndabona ingene babayeho ndabo hanyuma ndabigira umugambi muri Miss Burundi ndibuka niko ndabivuga muri Miss Burundi niko ndakopoza yuko atamwana yoshikana imyaka ashikanye imyaka 2 utangura kubaho procedure yo kumusohora kugira ntabandanye abafrance niyo environnement kuko baba ariko bararera incriminé sans le savoir kuko baraba influence bwe uri kurabana n'abantu entre guillemets vyitwa yuko bakoze un crime quelconque to uta na wewe ubira kujako hariyo ama comportement utangura kugira yerekana yuko nturi kuraregwa nk'umwana nk'abandi nk'umwana uko yarakwiye kuregwa hanyuma rero ndabigira umugambi ko nasanze abana babayo muri uyu mwaka natanguye gukorera muri mapiso gatandatu hariho hamwe nasanga bari epani gato bagukiwe cyane cyane mabohero usanga bafiseho cyo twita mu makreshe mu gifaransa kreshe cyongereza manasari ugasanga baramenyereye abantu bavuye hanze basanga baragukiwe barafise iki cyo gukina baravuye muri iyo environnement bari kumwe n'abavyeyi babo aho bugaranywe kuko hanini wacu usanga kreshe nshoboye kuvuga amakreshe no mu Burundi dufise mu maprison ari muri Ngozi Farm prison ya Ngozi Farm hamwe na prison ya Ruyigi mboneyo n'akajya wo gushimira kadezo ifashijemo na UNICEF bariko barakora igikorwa cyiza cyo gushyiraho amabohero bamaze kubaka amabohero 2 ko numvise afise imigambi yo kubaka amabohero 5 mu Burundi tukaba dufise amabohero yose hamwe n'11 mugabo ayakira abana n'10 bisigura yuko hari amabohero 5 abandi bantu bakwiye gufasha kuko by'ukuri birahindura umwana kuko ako kanya yari kuba ari kumwe n'umubyeyi we ako kanya yari kuba ari muri prison ari kumwe n'abandi bana hagati yabo kandi hariho n'abandi bantu bariko barabaha ubundi bumenyi butandukanye turavye mu yandi mabohero atagira amakreshe abana bari un peu isolés hariho abatinya kandi byose bivana n'umubyeyi kubera harya mubawa hiyo hariyo isaji mubawa hiyo sakrifi kugira kungwa paze ifasanyo ni hamwe na wonye bibu kana mufia wanute siyari tuike uyu tupikuru kasanga kunungwa yu mubawa hiyo barakunda nywa kwa bibu kana ayiko nipi ya mavyorosi kuko uwunye ya masaka kuronga byinshi kugira bikire umwana wiwe hariho na bamwe bakubwira ati no ibi ari muri prison mu bwabo nimba dutegereza kumuha ibiro bingana ku byo ubuyi arabiprofita kandi hari n'imwe bishika bikaja hanze sinzi uko biyaranja ugasanga hoho nti ntabwo bashoboye kuba kubiha umwana ariko bashoboye kubiguramo ikindi kintu doniyo utangwe gukora ibyo bikorwa barakubwira ibyo utegereza kujana n'ibyo utajana nayo kubera nyine bashobora kwikoresha nabi niyo environnement biraryoshye gukora biraryoshye byaranjyoye gukora mu maprison kandi ndifuza kabisa kubikora igihe cyose nimba abana bazaba bakiriyo ariko ahanini ndifuza yuko icyo kibazo cyo kwigwa nimba bagabanya imyaka cyangwa bakabifata mu minwe by'ukuri bakavuga ati turafashe iyi myaka nimba ari itatu ibe itatu nyagere n'umwana n'umwe abari mu ibohero ashikanye iyo myaka nimba ari ibiri uwo mwana bazobe bavuga ati ategereza ko yapfuye mu bohero icyo gihe mu 2017 n'imisipondi navuga ati kandi n'ubu niho nkivuka nimba umwana umuryango wiwe kenshi usanga ababyeyi bari mu matati n'imiryango yaba umubyeyi papa w'umwana nimba rero badashobora kumwakira ari ikibazo umubyeyi nakivuge umwana ariko ave mu ibohero ashobore kuja kurererwa mu maorfeline en attendant mu kurindira yuko umubyeyi wiwe apeza iyo pena urumva ibyo birashoboka birashoboka ariko bivuze igenda ariko ndapresenta iyo proje ubu ndavuga ati icyo ni igikorwa njyewe njyenyine sindagishoboye icyo ni ikintu abadutwara bategerezwa kuba barimwo cyane cyane nka minisiteri ya justice na solidarite njyewe ubwanjye sinagishobora hatagiyemwo aya maminisiteri abiri nibishoboka nubwo ushaka kukavuga ati ndifuza iki ntibibaho mu gihe yuko bo batavuga ati ibi turabyumva uko ibi bikwiye kugenda uko
ego tukubwira ko utubwira ingene umugambi wawe utunganyije uko wipfuza yuko iki kibazo cy'abana bavukira amabohero bakurira amabohero cokemugwa umugambi wawe kumbure wanashihirije aho wari uri muri Nigeria abatawumvise umugambi wawe utunganyije gute
okay narakije amadata navuze amadata atandukanye nogendera amabohero n'ibindi bikorwa nokora kuko urakora ushobora gukora n'ibindi bidahagaze mu mabohero ariko mvugishije ukuri niho ushaka kwifokaliza cyane gose kuko si ahantu horoshe ngiriwe ibakwe nkaronka uko ndahakorera nkeneye kumaximiza ikintu cyose ndahakorera nkahakorera ku kanya kose ndahawe rero naravuze amadata atandukanye muri jone ndifuza kugendera ibohero imwe nongereye muri mars ari amadata atandukanye ariko uko ndabyifuza n'umuntu yohama nkakorera nk'ukunzwe nka kabiri yoba ari byiza noryoherwa ikindi navuze ndifuza yuko bishobotse uyu mwaka wo gutwara kwanjye wa henye yanjye mu Burundi nushobora kubaka creche imwe n'ibohero imwe ryo mu Burundi
ego turabona ku mbuga ngurukana bumenyi amasanamu atandukanye aho uzi uragendera amabohero atandukanye ukumbure utanga imfungurwa utanga ibikoresho baba bakeneye iyo ugendeye ayo mabohero n'iyo migambi yawe y'ukugendera ayo mabohero atandukanye bimwe mu bindi bikorwa wipfuza kuhakorera n'ibihe neza na neza nk'iyo minsi ibiri wo kwifuza gukorera ku ibohero rimwe
ntibyoroshe gufasha umwana udafashije umubyeyi ahanini umubyeyi kenshi akeneye gufashwa psychologically kumwumvisha yuko hariho ukuntu umuntu ategezwa kwitwara amenye yuko abanaho n'umwana kuko mu Burundi twebwe dufise amabohero ababyeyi babana n'abana ahandi ugasanga mu bindi bihugu hariho itandukaniro hariho aho ababyeyi n'abana baba hakabaho n'abandi badafise abana aho baba haba hariho itandukaniro ukababwira ati umubyeyi yitwa ruku hariyo amajambo atavuga n'ubwo ari ibohero nta ahitamo umuntu aba afise ariko mu gihe ukihareye umwana umuntu akwiye kwifata uku umwana akeneye ibi ni ushoboye kwimuronsa ukayimuronsa donc na madeson okati ni moral izigwa bitandukanye osi ndifuza kugira novuga ati gusaba ubufasha nko muri sakode sakode ni novuga ati ONG itanga cyane sinzi ko maze kuyumva novuga ati amasaviyete pour femme ari réutilisable ndifuza yuko un jour sakode tujanayo cyane nkababwira ati ibi nibi ababyeyi barabikeneye ibi nibi abamina barabikeneye tutamuvuga ibyo muri prison ntitwoyeza ni ibintu biri vaste cyane niyo mpamvuga ni njyewe njyewe sinabishobora niyo mpamvuga ati umuntu wese ashobore kugira icyo afasha umuntu yamubarira ati aha naha abantu bakeneye aha naha bariyo bakeneye ahantu nagiye ubwa nyuma ni imurambya aho mperuka imurambya twarajyanye ibintu kuko hari ukuntu tugabura ibintu ku buryo umuntu wese yumva yuko biriye kitabwe uyu twamuhaye ibi n'uyu tutegereza kumuha ibi ku buryo ibisigara twiyaranja tukabiha abandi icyo gihe rero abantu batwara iryo bohero bavuga ati hariho abantu bakuze abamama bakuze abatamakazi reka tubahamagare tubahe ububuyi buhari busigaye barasimye ku buryo niyumvira bariko basima ububuyi gusa uyu muntu aheruka kera kakabumva ukumva yuko sinarinzi yuko hari umuntu yohava asima kubera iki kintu nkoze agasima uko ukoze akaguhezagira ukujya urajyayo ukujya uragendera abo bantu bakeneye ubufasha niho ugenda urabona icyo bakeneye n'abagikeneye uko ibintu wava ubigenza
ego wavuze yuko iki gikorwa udashobora gukora uri wenyine kuko gisaba ubufasha bwinshi ariko ko kumbure wakoresha iryo zina ryawe ubushikiranganje butandukanye wavuze ushobora gukorana nabwo wifuza gukorana nabwo harimo n'ubw'ubutungane ubona icyo bufasha cyane cyane gihambaye gishobora gufasha gukemura bimwe muri ibi bibazo n'igiki wakora n'ubuhe wifuza kubona bufata ingingo zimwe zimwe
murakoze icyo kibazo mbanjije ahubwo gushimira ubona ubwa directeur général des affaires pénitentiaires kuko iki gikorwa nticyari gushoboka iyo atashyira ko igikumu ndamushimiye cyane mani mu umugisha yaramfashe cyane donc kumpa iyo permission iyo ministere iza imbere kuko ni ikintu ibintu penitensiyo n'ibintu by'amategeko nibo bantu bashobora kuvuga ati ibintu bigenzuka bavuze ati ibintu bigenzuka nta muntu aza kubihindura twese tuza dukurikira ayo mategeko ahari tugategerezwa kuyagendera nimba bavuze ati muri prison tugenda tumeze uku tugenda dufise iki muri prison ntugendayo wambaye ikintu cya vere twese turazi yuko tugendayo twambaye ikintu cyose sauf ikintu cya vere donc niyo novuga ati ministere ya mbere iba ikwiye kwapuriya gushyigikira novuga ati inshingano y'iposhe
ego wavuze kandi mu ntango yuko hariho nk'amabohero mu bindi bihugu bitandukanye atanemerera n'abana kuba muri ayo mabohero kuvukira muri ayo mabohero ubona
iyo ngingo yo kutemerera canke no kurondera uburyo abana badakwiye kuvukira no gukurira mu mabohero ikwiye gufatwa n'ubuhe bushikiranganje ubona ushobora gukorana nabwo kugira ngo ingingo nk'iyo ishobore kwigwa ishobore gutorega umuti ubona ico gikorwa wocigana no guhe bushikiranganje muri kino gihe kugira ngo bacihweze neza
ubushikiranganje buba bukwiye kwiga ico kibazo ninini ya solidarite kora niraba novuga ati kibazo cy'abana cyane cyane parti ya enfant famille umwana nivyo ategezwa kuvukira muri famille ariko mu gihe aba akiconka aba kiri kuri phase yo konka kumutandukanya n'umuvyeyi nivyo biragoye aho ni hamwe cyo tuvuga ati bata batangura kuraba aho umuvyeyi afungikwa papa we na famille yiwe ahaba kugira nimba umwana azokenera umuvyeyi bazoca basimba kuko mu bindi bihugu nuko bigenda akavuga ati hariho bamwe bemerewe visite umunsi uwo ari we wese kubera badashaka gupriva umwana n'umubyeyi iyo ni option imwe donc bitagenze uko twoca tuvuga ati ni ikibazo tuba dukwiye kwiga kubera yuko umwana nimba arinze bamushyira muri prison reka tuvuga ati leta ifite ibyo bwo kumurererayo ntihabe ikibazo cy'uko umubyeyi wenyine yorera umwana ni kuvuga yuko bokongereza n'ibintu baha abo bana bakabikorera abana ntivyoroshe nivyo ariko nihandi umuntu yicara akiyumvira ati ibintu bigenda uko reka duhindure ibintu guhindura ikintu ntibiba rimwe ntibiba uno munsi utakiyumvira ati icyo kiba niyo mpamvu aba ari ikintu aya ba ministere solidarite na justice bicara bakiyumvira
ubona none icyo kibazo cyo gukura abana mu mabohero mu gihugu cy'u Burundi kizoshobora gukemuka kizoshobora gushoboka ko umaze igihe ukorera muri iyo domaine muri icyo gisata ubona ari ikintu cavuba kuri wewe
mvugishije ukuri kubyo mbona sinibaza ko ari ikintu cavuba ikintu cavuba oya kiragoye kuko ni ikintu umwe ashobora kukubwira ngo yaha ngo ikintu kiba gikwiye ku genda uku umva nkanjye nkakubwira ati umwana ibohero si ntabakwiye kuyikuriramo kuko n'abantu bo mu mabohero ababosha abaprisoni barakubwira ati ahantu ushasha aho kurerera umwana urumva nimba umuntu w'indana arinze ayikubwira ni uko arabizi okay tutarinze kujyana kure simwe aramenya ibintu byabaye mu mabohero ry'Igitega aho umuriro watse abantu bamwe bamwe barahitanwa donc niyo muriro wego nimwiyumvire ivyo bibaye hariho umwana
atacu
n'umuyinoso siwe muyisanzwe yakoze ico kintu kugira abeyo ariko arahitanye n'ikintu atanazi niyo kije kiva kamani ariyo nigenda ariko ndagendera ibohero ry'ububanza najyanyeyo yari jone l'enfant africain nari najyanyeyo ibintu bitandukanye ubuyi impuzu hama ndajyanayo na keke gato hanyuma hageze ko ndayatsa umwana atariruka arakomeza uru ushaka kumuturira tuze turatangara none iyo traumatisme uko kuntu ushaka si uri umutwe urafashe donc brike urakije umuntu arirutse gushaka kumuturira nihandi usanga bari dushe psychologiquement amato icyo ni kimwe twabonye bidasigura ko harimo n'ibindi kandi ikindi nacyo n'ahantu usanga babuze umuntu navuga ati medicine yabo ni byinshi nsanzwe tuvuga byo muri prison hariyo na ugasanga umumama arafise inda ariko nyene kuvyara gusohoka hanze umuntu amumenya umuntu acaguma mwitaho kuvuga ati inda igeza ha igeze kwa ni byinshi ntava mvugira nyene hano ariko cyukuri kiso sano kurera umwana nabariyo bafinda nabo kwitwitabgaho kuko nimbuje yakoze iki ariko uwo mwana wa kiri mu munda agikeneye kuvuka nta wuzi cyazoba ejo ariko arakeneye kwitwabgaho egome ni kuvuga yuko urugamba ruracyari rurerure kuri jye uko ndabibona kuko ntibyoroshye guhindura mentalite cyangwa uko umuntu abibona cyane cyane abadukurira kandi ndabitahura cyane rwose ikintu cyo gufata mu minwe umuntu akicara kandi igihe umuntu adashaka guhindura ikintu uko kitari kimeze kugira gihinduke harabaho ingwano ni ibintu birimo amara hari abakurwanya hari abavuga ati no c'est pas bon pour les enfants mugabo ndakavuga ati c'est bon kubera mu kindi gihugu birashoboka kandi abana bameze neza ati none wewe uprefera yuko umwana yobaho ariko arabona ibi n'ibi cyane uprefera yuko yoza bakabonana na mama wiwe muri environnement handi baba bateguriye ako kanya akamenya yuko arafise mama dafise mama mama mugabo ni turi kumwe azotebaza ikigiki urumva kandi usanga ari abantu baciye ubwenge cyane n'umwana uho ikintu ugacona rirutse kukibika arabizi yuko ntiyaba kironka ndakironse rero ndirutse kubika urera amareaction yabo kumirwa batandukanye cyane n'abana nyine usanga bakuriye mu miryango aba yaratanga kumenya kwigwanako donc akira maturité nakaravuga maturité iri précoce
none ga Vanilla iki gikorwa urimwo hariho kumbure bamwe bashobora kubona bati Vanilla ari karagaragaza ibibazo biri mu mabohero y'igihugu cy'u Burundi ntabo ubona kumbure bashobora kukubera inzitizi bashobora kubona igikorwa urimwo uri kurakora kitabereye kidashimisha amaso ntabahora bakwegera bavuga bati Vanilla bivemo biri kurakora biko biratukisha igihugu biko ratukisha amabohero bamwe mu butwavuganye mu minsi yahera baravuga bati hari igihe tuja mu ntara runaka haba ari muri amatari chef de zone cyangwa chef de quartier arababereye intambanyi ibyo bibazo urahura navyo urabibona
oya icyo ni kintu nigeze mbona de la part y'abantu bashaka kwatwara oya noba mvuze nabi ahubwo nabonye benshi babishima nuvuga ati abagenda kugira amakritike ni babandi mutaba munari kumwe bataba bariko bari hafi ya cyangwa bataba bariko baragufasha muri icyo kintu ugasanga umuntu uba watanguye kuvuga ngo urutanguye gukora igikorwa nk'icyo abantu batanguye kuvuga ngo uri kurondera amahera yawe rero iyo uri umuntu abatushe akogwa ko n'amakomantari nayo n'amakritike nk'ayo tulashe fasilima mugawe yu zati mumutima wanje hari iki mutima wanje shaka kushika kuri iki kandi icyo kintu ntabwo ari cyanje icyo kintu kije gufasha umwana w'umurundi umwana w'umunyafrika aho niho hantu honye ntashobora gukira umutsi umuntu ukumvura ababaye umvise umuntu ingana ashobora ko ariko aribaza ati nari ko gushaka kubaza iki kintu hari umuntu yigeze kundungira mesaje uwundi muntu yamwungikiye yari bamwe mu mabohero azavuga ngo hera abangu utuntu ngo uyu muntu yabajyaniye ngo yajyaniye ngo kaju ngo niki aho icyo yabonye ntabwo ibyo bintu byari bingana n'uko yabivuze ahubwo naranatanga ati uyu muntu yaba yari ahari ibintu ntabyo yari kuvuga donc mbonyeho n'akajyo ko gutera intege umuntu wese ari mu gikorwa nk'icyo cyo gufasha abantu ntakobye ko n'amajambo ikiri ku mutima urakizi umutima wawe wera umutima wawe uzi yuko urakora ikintu gifasha abandi bandanya ntiwite ibyo abandi bavuga fatana ukuboko nawe bashaka kugufasha mu bandanye kuko hazoba byinshi bikuca intege ariko ntubihe umwanya komeza urugendo
Ego urishu ya hugi kiwazo chanyo manaringira mbaze ni umwigeni mugenza warikari yungira kuja mu bikorwa nk'ibi by'iwawe uramuhaye impanuro uramwumvishe intamba nyizihari kuzitegurira kuzigwanya no kukomeza urugamba gukomeza umugambi wiwe ariko akajambo kanyuma dusozera Vaniera irakoze Miss Philanthropy East Africa ushikiza akajambo kanyuma urakoze cyane
Ego murakoze ndangije kubashimira ku mwanya muhaye kuvuga ibintu bitandukanye kuri cyo ni ibintu bikomeye gushobora kuvuga iki kibazo cy'abana bari mu mabohero nongera nkavuga ati abariko barabitahura mugira ico mukoze kuri bo mushobora kuja kubaraba bivaye naho muherereye amabohero ari mu Burundi nayavutse yakira abana na mahohero cumi muba ibubanza irahari muyimurambya hari ibohero murandika ibaruwa mukavuga ati ndifuza kugendera abana nkeneye kuzoja n'ibindi barakwakira twabana akeneye gufasha n'ahantu hatandukanye donc hari amahohero y'abarumongi kozi fame bururi aho arahari ni kuvuga ni kuri ndateye ko umuntu wese ariko arumva yuko yofasha abo bana barahari abana bakeneye ufasha bwanyu hariyo n'abana bari mu maofedina nshatse kuvuga ati donc nabo mubafasha mvutse ati ayo video nari nakoze ndavuga abana bari vulnerable donc baravuga abafela abana bavukana ubumuga abana usanga bavukanye umugera nacyo mvuga ati nisanzwe n'abana ni groupe ya gatandatu même si société itaba considère kwa nyuma ikindi mvuga ati muri iki gihe ni byinshi byo gusinege kuko nayivutse mubandanye mukora mubandanye muteza imbere igihugu mubandanye muteza imbere Afrika muhindura umwana w'umunyafrika abakobwa twijukire gutera imbere ntitwumve yuko ibintu dukwiriye gukora ari ukubaka simvuze yuko kubaka ari bibi ni byiza cyane ahubwo biranagoye ariko mu gihe ufite ikindi kintu cyo gushikako ntiwiyumvire yuko mariage ari faze ya nyuma y'ubuzima ahubwo ni faze irimo n'ibindi bintu bishobora gushika ku mahevu nkahamagarira abantu abagabo igitsina gabo nabo nyine gushigikira abakobwa si inyuma gato ndi umuntu akunda kubona umukobwa ateye imbere umukobwa ashyitse ku cyo yari yifuza ndakora amakonferensi atandukanye bakantumira nkavuga ntibyoroshe kuko hariyo bamwe baca batangura kuvuga ati ni ibintu nagenda ahura nabyo noneho ko utanguye kuvuga ivyo eske tu vas tomar izo uronka umugabo cyangwa iki donc n'ingwano byose n'ingwano kandi ahanini uko nabivuga abantu bakunda kuvuga uko n'abantu bataba bari aho hantu uba wanavugiye n'ibyo bintu gusa baca maze yindi donc abakobwa mutere imbere mukore mutibagiye kwicisha bugufi byama ni byiza mu buzima bishikana umuntu kure kandi bitanga amahoro hanyuma muri iki gihe cya corona mwibuke kwikingira kwambara agapfukamunwa kandi no gukaraba murakoze cyane
murakoze cyane uyo yari Vaniera irakoze Miss Philanthropy East Africa aheruka kuronka ugurugori mu mahiganwa yabaye mu gihugu cya Nigeria itariki 11 z'ukwezi kwa Kigarama uyu mwaka w'2021 turagushimiye cyane Vaniera namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi kiganiro ni muri isanga mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka niho kigarukiye ikiganiro cy'uyu munsi tubashimira ku bindi biganiro mubandanya mutega amatwi kaze neza rero mu bindi biganiro by'iragishwa ry'Amerika kwisi cyacu internet ni www.radioyacu.voa.com facebook instagram na twitter yacu ni voa radio yacu